Manda ya kumviriza ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakuze muzindukanye natwe miganiriro vyo kuri no wa mbere kuri micro mikumi na Joy Diane ni nazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezeho hirya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahera kuyabandanya avugwa kubwicanyi buherutse kuba muri Afghanistan. Perezida Joe Biden hamwe n'umutambukanyi wiwe Jill Biden barabonanye n'imiryango y'abasirikare 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe n'umuyahuzi hafi kibuga c'indege c'i Kabul muri Afghanistan mu ndwi iheze. Abanyafghanistan hafi 170 nabo nyene bariciwe muri ico gitero. Abo basirikare bari ku rugero rw'imyaka iri hagati ya 20 na 31. Abo batanu muri bo bari bafise imyaka 20. Imiryango yabo yarabonanye na perezida mu ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere muri leta Delaware ejo ku munsi w'Imana, aho bakoreye n'umuhango wo kwakira ibisigarira by'abo basirikare bicigwa mu rugamba bari mu mahanga. Ico gitero cabaye mu ndwi iheze igihe ibihumbi by'abantu bari bakoraniye hanze y'ikibuga c'indege bariko barahunga Afghanistan inyuma y'aho abatalibani bafatiye igihugu. Tukivuga kuri Afghanistan, ubutegetsi bw'abatalibani bwaremereye ibihugu ijana ko buzobandanya bureka abanyamahanga hamwe n'abanyafghanistan bafise impapuro z'ingendo kuva mu gihugu umutekano naho abasirikare ba Amerika bazoba bavuyeyo ejo ku munsi wa kabiri ku itariki ya nyuma. Ibyo bihugu byabivuze ejo ku munsi w'Imana. Umugwi w'ibihugu ijana byateye umukono kuri urwo rwandiko urimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi. Ibyo bihugu byavuze ko bizobandanya bitanga ibyangombwa by'impapuro ku banyafghanistani babafashije mu gihe bari muri ico gihugu. Ubushinwa ariko n'Uburusiya ntibiri mu basinye kuri urwo rwandiko.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve mu makungu dusimbire muri Afrika. Perezida mushasha aheruka gutorwa muri Zambia Hakainde Hichilema ejo ku munsi w'Imana yaragenye abategetsi bashasha mu rwego rwa gisirikare yongera asubiriza abakomiseri bose b'igipolisi mu gihugu. Inyuma yaho yemereye abanyagihugu guhagarika ubutegetsi bw'igikenye bwa leta ihitiye. Imihari iharanira agatera ka muntu yagirije perezida Edgar Lungu yatsinzwe kuba yarahohoteye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe aho igipolisi cishe abashika batanu kuva mu 2016. Hakainde Hichilema yatsindiye ubutegetsi mu ndwi iheze yafashwe inshuro zirenga kuri 10 mu gihe ciwe ca politike ku ntwaro ya Edgar Lungu. Hichilema yaremeye kuzokurikirana abo bose babangamiye abanyapolitike no gushigikira ibimenyeshamakuru byigenga. Hari mu ijambo yashikirije igihe yimikwa ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Abajeje umutekano muri Mexique barazibiye umugwi w'abimukira baharurwa mu 100,000 barimwo abana bariko barerekeza mu buraruko bizigiye kuzoshika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugwi wari ugizwe n'abo muri Haiti 300, abo muri Cuba n'abandi bo mu bihugu byo muri Amerika yo hagati batanguye urugendo bava mu gisagara ca Tapachula hafi y'urubibe Mexique ihana na Guatemala. Leta ya Mexique yavuze mu ndwi iheze ko izobandanya ishyira mu ngiro politike yise guma muri Mexique ibuza abimukira kwinjira muri Amerika. Abimukira bava muri Amerika yo hagati bariyongereye kuva mu ntango z'uyu mwaka, kandi mu minsi iheze abamuka muri Haiti nabo barisutse ku bwinshi inyuma yaho igihugu cyabo gishikiwe n'ibyago by'ibihuhusi n'imvura. Abasirikare barenga 14,000 ba Amerika nibo barungitswe mu bumanuko bwa Amerika gufasha ibindi bigo bikorera muri ico gisata kugira bahashe uwo muzo wabi.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza haya nayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu gice cha kabiri cano makuru hingingo nkuru nkuru ziyagize umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho urupapuro rw'inzira gwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cumugera ya virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango atankumanze
tugasaba yuko urujanje no musi guboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse iribe itegeko dibuza yuko iterambere byo muri akarere katwe buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagendiranira cyangwa bashora ibintu hanze
uyu ni Olivier Suguru hatwara ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi iyo nkuru co kimwe ni y'abanyagihugu mu karere ka Rusizi turi mu burengerazuba bw'u Rwanda bagiriza ikigo kijeje gutanga umuyaga nkuba muri ico gihugu Reg mu mfunyapfunyo kubononera ibiterwa turazigaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze ntuti bakunze ibijwi rya Amerika umuryango wa Afrika y'ubuseruko igiye gushiraho urupapuro rw'inzira passport mu gifaransa gwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cumugera utera virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango abikorera utwabo n'abadandaza bakunda kujabuka imbibe bari mu barabwa niyo ngingo nkuko vyatangarijwe ibujumbura mu ndweze n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa EAC Uburundi busigura ko iyo ngingo izoba ije kubanga mira agateka kazi na muntu mu bwigenge bwiwe ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
ku bw'umujyango wa kare ka Afrika y'ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo mujyango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza cha corona kugira ngo akingira abandi mu birori byo kugura icese ihanishwa ry'ibiva mu mahinguriro salon industriel ibujumbura icagira cy'umunyamabanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umujyango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira bazashobora kuronka iyo muri karengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination
asiriye roze bandura ntibisibe kwiyongera ariko gucandaga abantu nibiriko bigenda neza na gato mu bihugu bitunze nk'iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco ariko twebwe turacari munsi bice 2%. Ikizokurikira ni uko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe twarejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza kandi umugwi wategura uye iyi muri karengane warakuranye n'abaseruka ibihugu byose harimo no Burundi. Nawe biruko umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye icese iryo hayanishwa abona ko iyo muri karengane ya COVID-19 izo hava ibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishyira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afurika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cy'umugera wa corona ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahansiguye neza ni ko vyerekeye gutegeka urucanco n'izo ngingo zo kwishyira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro bya EAC nuko muri murekarengane ya Afrika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona mu karere ka Afurika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twabyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco no musi guboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse uburenganzira bw'umuntu umwe wese uko abyifuza ukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere ryo muri akarere katwe buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira cyangwa bashora ibintu hanze kuko udafite urucanco atojayo
Uburundi nico giye guconyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC naho ibanki y'isi yose yemeye guha Uburundi inchancho za corona umushikira nganje w'intoro ya gati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itazo kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza Jervendira Kobuca yari kuri mikro y'ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu. Yavuze ko leta nk'umubyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanire iyo vaccine tuyibike. Kandi n'uwazotuzanire iyo vaccine ntagire ufaranga nayo masaba leta. Nta mwari umwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine ntaje twavuze. Umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine. Azoshagenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine. Ku bushake bw'iwe. Mugabe bizomushikira.
Icyo bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma bayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi Christophe Bazivamo
If we are not vaccinated it will be also difficult to travel in the whole world
Witerega no kwisi niko bimeze ubu nta uzosubira gutemera kwisi atamaze kwikingeza natwe rero ntitwosigara inyuma Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'Amerika n'Ubwongereza kandi n'umuryango w'ibihugu by'i Buraya waratwemereye ko Abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo Abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutembera ku isi.
In the whole world.
Ibihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudan y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19 abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nkuko vyerekanwa na OMS ishyamwe impuzamakungu gitamagara y'abantu. Cyclave ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru rakenuye tukiri mu Burundi leta ivuga ko ari ko harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko ari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha baburamatari n'abamustanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu byo bakenera idonido numenyesha makuru wacu Eloge Wirika neza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya
umushangaje ntware hagati mu gihugu umuteka none iterambere rusangi niwe yashikirije kino cifuzo Jevendira ko bucasigura ko bitakingombwa ko Burundi bugira intana makomine ufite muri kino gihe cha none yemeza ko atatarambere y'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 n'amakomine arengije nama amenyesha ko imaze kwibonekeza ko ari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atani isoko ya kirazira afise uko niko ndira ko bucatwara bushikanganje bujeje intwaro yo hagati yabisiguriye baburamatari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi
nagira na mumenyeshe yuko mu bushikanganje tugiye gushiraho byihuta mu maguru maca imbibe zose turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe tulichakeneye intara 10 zingahe dukeneye amakomini 140 ingahe niko turabikorera ko kugira ngo ukuri tubabe amakomini igihugu cyacu cyoba gikeneye intara igihugu cyacu cyoba gikeneye kugira ryaterambere rusange ikunde kose niba za kwiterambere rusange cyo turarondera bizokunda dufite intara zirenga 10 zingahe dufite amakomini 140
umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washyizwe imbere n'umunyapolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 yatubwiye ko icyo cyiyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba kilometero kwadarato mu Burundi uko niko bitwiganira
igihugu cy'u Burundi gifite kilometero kwadarato iri munsi y'2008 abanyagihugu bariko bararenga 12,000,000 ni ukuvuga amajana 50 ku kilometero kwadarato ntidushobora kubaho uko tubonye twawushyikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagira aho baba bakagira aho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi ubworozi amahinguriro n'ibindi bakagira nashobora kuja amashamba igihe rero abiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu bigatuma ico nkwita itunganya planification igenda neza hanyuma bitagura n'ico nkwita tourisme n'ibindi byinshi uwo mugambi rero je ndagushima kandi na ushize imbere ndanashimye ko abari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimbira
umushinganyi ndira ko buca yifuza ko nabarongoye intana bakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu by'ukuri
nimba ari mura matara n'ubwa matari afisa hatu atwara haboneka nimba ari musaneri abari musaneri atwara haboneka kandi amakoni na mataxi ayatoza kuko turabona kwa makomine amwamwe usanga bigoye atagira n'izo
ariko rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa kokize
ntumbero sisa tuzogaruka hahandi hari imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu uno munsi cyuko cyabona ko atacyo byunguye igihe rero dufata intumbero zitari zo dushika ku nyishu zitari zo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramo ejo na hirya ejo nibumve neza icyo bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva icyo bavuga simba kandi ndananeze kwa igihe bavuga ngo bariko bariyumvira ngo bariko baravyiyumvira umukuru w'igihugu yabifashe ku ngingo nibafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise benshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira umuntu yitoza azi neza icyo agira ashikiko akagishyira mu ngiro amakemanga ejo inyishu zivuyemo
mukuru ndiye ko batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga zitanu mu Burundi zotuma isindi mwa yiyongera n'amahinguriro akagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku nyagihugu
intara y'umuraruko nitacohoha intara y'umumanuko nitatanganyika intara y'umubuseruko nitaruvu intara y'umuburengero nitarusizi intara y'ubagati nitaruvironza nazitiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudushira hamwe mu gihugu na cyane cyane kwa mingo ibintu by'imazi ingorane z'intara byaragira tera ingorane mu gihugu ivyo rero nshaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihe leta ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko tubavuga ingene leta iyemvesisamo ntibibe ibintu byabo bakora ku gatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bashobora nka kazi bagakora bari mu bisagara cunganijwe neza biri mu byankeneko titugume twese twuzura mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atana yahaye
igihugu cy'u Burundi ugeze ubuhigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politiki Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119 eloje buri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyabandanize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi mu Burengerazuba ahavugwa abanyagihugu bagiriza ikigo ca leta kijeje gutanga umuyaga nkuba REG kubononera ibitegwa ntikibishure umunyamakuru wacu Temisoke Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru
icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema
bakenye ikawa zanje bacana nyende bacana ndino nanabuka noneho
Ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge
baratema bazambika hasi hari n'ibiti by'intuje bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandura rugo ngiye ngiyo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratema guye barambika hasi
ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura ewasa mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15 kuva icyo gihe kugezana n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho
akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi rero nigiye nanjye ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cy'aho hantu ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha ahubwo turaza ku murenge murengo ukavuga ngo nitugende ku karere ngo bazaba tubwira kugeza na nubu turacyateza amaso
nari ndi ku karere inshurizi eshatu njyana ndari nyakarenzo mu rugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nkarari muhanga nkagera hano ku munsi waka.
Uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi, aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakora ingendo z'akazi Rusizi, nyamara byose ntibigira icyo bitanga, bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego zakabarenganuye.
Nta karengane gakomeye rwose, yureba ubu nari akarengane, none se bagutemye indimu, imyembe, ikawa, isi nabareberagaho, urumva ubuhombyi.
Nta karengane gusa kari inanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo. Twarapfuye, twarapfapfanye. Abayobozi nibo bakadukurikirana ibyo bintu twebwe twaheze mu gihirahiro. Abayobozi ubu ureba ukabona ntacyo bibabwiye.
Twebwe turasaba ko natwe baturenganura bakaduha ubwo rufaranga rwacu natwe tukarwikenuzamo. Nimeze ko andi bo bayahawe atari ibyabo byangiwe. Kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe?
Ubuyobozi bw'ikigo cya Leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga yabo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti, igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo. Ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa inyanagaciro no kwishyurwa. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'ico gihugu hagati ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka Twirwaneho yatumye abanyagihugu muri groupement ya Bijombo bava mu byabo ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo c'inzara no kutagira amazu yo kubamo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Ijwi rya Amerika muri Kivu y'Epfo Vedaste Ngavu.
Gwigina Gwizihirwa n'umuyobozi w'agateganyo wa groupement ya Bijombo we n'abandi bayobozi batatu b'igurupoma bamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bagerageza gutakambira amashyirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu Bijombo. Ni inzara yatewe n'intambara z'urudaca zihora zibasira iyo gurupoma iri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira.
Twaje gutaka ngo muri leta ONG yose imenya kuko irenganura abantu izi ngo irenganura kiremwa muntu itabare bijombo irapfuye, itabare bijombo imeze nabi, itabare bijombo ifite inzara, itabare bijombo irarengana akanda kariko kose uhereye kunda, uhereye ku mu ntambara, uhereye mu matungo yabo ntacyo bakigira yose yaranyazwe yaragiye amatungo barayajanye ibyo kurya ntazo bafite ijamaonishi. Tujye kuyabwira ngo adufashe ibyo turyo, adufashe ibyo kwambara, adufashe amazu yo kuraramo kuko twasenyewe, dutwikiwe gatatu, twaratewe, twaranyazwe.
Chef Gwigina Gwizihirwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za Kamombo hagati y'igisirikare cya Congo n'umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu mihana itandukanye ya groupe mwa Bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara.
Je wiwanje kuba umugete, impunzi zifite inzara mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakicara mu nzu ngo duheze ibyo turyo. Wewe usanzwe kuba umugete nawe watwikiwe utananahinze ugafata byabindi nawe waruhaye urya mukamubwira gutyo mukabigabana mukabisangira byamara gushira bumaze kurya mwese murangije mugateka imitsi yo gutekereza mu mugoroba aho ibindi biva kugira ngo babone ibyo barya. Impunzi ziratesese mu Bijombo pe ibintu byo kuryama, umuntu ni ukuryama mu ivu, abana baryama mu ivu.
Bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa Fizi na Mwenga na Uvira bakambitse muri Bijombo, abandi bari mu mashyamba y'Itombwe n'abandi bari mu musengero no mu mashuri ku Murambi. Bose bavuga yuko nta buvuzi bafite kuko amavuriro yabo yahiye. Sebineza John ni umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo avuga yuko mu myaka irenga 5 bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashyirahamwe cyangwa ya leta bari babona kandi bahora babitakira.
Administrateur afite inzandiko, shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage ariko nta gisubizo n'ama organisation yose akora muri territoire.
Ndabiluba Muhale ni president kandi wa Frere iri mu Bijombo irimo impunzi zirenga 300 avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva gumino isengeye imihana yawe mu Kagogo ndetse no mu Ishenge mu mwaka w'2019 nta nkunga bari bahabwa leta cyangwa se y'amashyirahamwe. Si mu Bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi mpunzi zifite inzara, ahubwo n'izindi mpunzi ziri mu nkambi ya Mikenge, Rugezi ndetse na Minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara mu ngendo amwe mu mashyirahamwe arimishira mwijyawo ni gita ibiribwa bya pamu byagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza ifashanyo ziri muri uku kwezi k'umunani mu ruzinduko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo Michael Hammer yagiriye muri Uvira yavuze ko umushinga wa USAID ugiye gufasha abaturage bo mu minembwe imikenke bijombo bahuye n'intambara biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri grupu mubaye bijombo bitewe n'uko ziguma zihunga ariko imibare itangwa na societe civile muri grupu mubaye bijombo ivuga yuko ari abaturage bateshejwe ibyabo barenga 10,000 Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira mu tarati y'Epfo
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru y'imikino na sport ubu naho mu Burundi inkino zo gusozera ihiganwa rya basketball ejo kwa Mungu niho ryasozerwa ritahukanywe na New Star yatsinze urunani ku munota wa 73 kuri 62 mu nkino za Afro Basket nazo ziri ko zibera I Kigali u Rwanda ruramutse rutsinze Guine uno munsi ku wa mbere ruza guca rwinjira mu gice cya kane gishira icanyuma izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana
Inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa gatatu na Cape Verde ku munota 82 kuri 78 u Rwanda naho rwari rwatsinze inkino zibiri za mbere zaruhuje na Republika ya Demokarasi ya Kongo na Angola igihugu cy'u Rwanda nticyashobewe kuronka uburenganzira bwo kujya mu gice cya kane gishiri cya nyuma kugira u Rwanda rushike kuri iyo ntambwe rutegerezwa kwitegura bihagije mu rukino ruzoruhuza na Guine kuri no wa mbere isaha 12 ubwo rukino rero ntiruzobagoroshe na gatoya kuko mu nkino za kivandimwe u Rwanda rwitabiriye mu gihugu cya Senegal imbere y'uko izo nkino za Afro Basket zitangura Guine yari yatsinze u Rwanda muri zino nkino kandi ziriko zirabera muri Kigali Arena icerekana ku Rwanda ngo hagabira nuko uwo mugwi wa Guine werekanye urukone rwiza cyane mu gutsinda Misiri ku munota 86 kuri 78 umugwi usanzwe ukomeye ku mugabane wa Afrika u Rwanda rukinira imbere y'abakunzi bago ruracyafise amahirwe yo gushika mu gice cya kane gishiri cya nyuma ariko byose bizova uko abakinnyi b'u Rwanda bamenyerezwa n'umunya Senegal Shexa bazitwara imbere ya Guine iyindi migwi izohurira mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma ni Misiri izokina na Angola kuri no wa mbere Nigeria izotana mu mitwe na Uganda na Kenya izokina na Sudani mu manuko izo nkino zikazoba kuri no wa kabiri imigwi ine yafashe ibibanza bya mbere mu matsinda uko arane ariyo Senegal Cape Verde Côte d'Ivoire na Tunisia yoyo yaciironka ubwo nyene uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishiri cya nyuma izo nkino za Afro Basketball ziriko zirabera I Kigali mu Rwanda bitekanijwe ko zisozerwa itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda mu Burundi naho kuri no w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya basketball mu gisagara cya Bujumbura mu rukino rwa nyuma New Star yatanye mu mitwe n'urunani imigwi ibiri biboneka cyane ko yikomeje muri urwo rukino New Star niyo yatahukanye intsinzi ku munota 73 kuri 62 y'urunani iyo ntsinzi yaranezereje cyane umumenyereza wa New Star aho yamenyesheje ko umukenyuro yateguye abakinnyi biwe bawushize mu ngiro bibatuma bashikira intsinzi imbere y'umugwi utoroshe na gatoya
Yere bazaye ko tabire bitwaye rushije atari ko tugeze kwagerageje gukenyura randi ko muza gusukira kure no gutsinda yizegereje abuzwe gato barukana ama robot defensive tukaba yabuza kuko barabikira ko cyane bakira ama robot defensive cyane ikindi kusaba gutije amatire yabo yatuwa ko ejo ari abakundi ubundi ko aragerageje kura ya kasi
mu muguru nani bamenyesha ko ivyo bateguye bitabakundiye umumenyereza w'uwo mugwi akaba amenyesheje ko urwo rukino rwabahaye icigwa bazokorera ko mu ihiganwa ryimirije
amahirwe yo gutsindana ko amashuti yatwamiye amanasefa amashuti yatwamiye kandi ndabye n'umukino twatumye ejo bari kumurungu rwinshi zibaza ko byose biri mu bintu byatumye zigenda gukeba sasa nibyo ntibaramenyeraje nanje matinyi simaze kuba tumaze kuba nasema bimwe bibiri ariko ndumva yuko atacyuka gukora ejo twara kina match bari kumwe ariko jena kuva ko babaye mona kantu kafatige ka match
Kugira rero basketball ibandanye itera imbere mu Burundi umunyereza wa New Star arafite icyo asaba abarongozi b'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi
Bo cyo no saba federation ya iwacu icambere no saba yuko yorondera ifashanyo ikatanura ibibuga Ego urabona ko kuvuga no kuri nyari cyakiri abantu ni ibintu urumva bitagezere igisho kabisa kuri harugira basketball ikindi no saba nuko bagihisha deformation abarbitre kuko ari gumega birabarengeye abantu ndabizi bashobora kwihenda ariko no kuri bagire deformation birafasha
tubibutse ko uwo mugwi wa New Star watahukanye icyo gikombe cyo gusozera ihiganwa ry'Ubujumbura ari nawe watahukanye igikombe cy'u Burundi bwose uwo mugwi rero
ukaba yuzoserukira Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye ya mbere wa Desiratungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti mari muduteza amatwi akaba ni naho ngahaduce twa turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twa twafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byo ngere bashikire kuri mikoroma ari kumenaje we Diane ni nahazwe Facile Gebehu niwe yavyegeranije mugira umunsi mwiza mubaye no muvyane.
Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.